Nzamba.
Nzambira samirana.
Agateka kawe turi ku munsi wa mbere genekezo rya 2026 ruhuma umwaka wa 2018 ingingo nkuru nkuru zigiza makuru tugira ngo tubashikirize nizo zizi mu makuru ajanye n'umutekano abantu babiri nibo bishwe n'abajejwe umutekano muri abo abapolisi barasanye mu ntara ya Karusi nayo mu ntara ya Gitega ahitwa Kwijabe muri commune Bugendana umutumba mutoyi abasirikare babiri bacucagiye amasasu umunyamabanga w'umugambwe CNDD FTD ku mutumba Evariste Ngenzi mu gisagara cha Bujumbura zone ya Cibitoke grenade yaraye itewe hafi ya station y'Igitoro abatari bake bakaba barakomeye ndetse naho mu gipolisi ho bavuga abantu batatu gusa mu ntara ya Mwaro havugwa imyenyerezo y'ugwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD ku mitumba igize iyo ntara utwara umugambwe CNDD-FDD ati n'ubwangushi umutekano n'irya nawe mu ntara ya Mwaro makuru ajanye n'umutekano kandi abantu bagera kuri bane nibo bamenyekanye ko banyurujwe mwinondwi iyeze mu gihe kandi umumenyesha makuru w'itokanizo ry'amakuru iwacu yakubitiwe yongera nakomeretswa n'ugwaruka rw'imbonera kure muri komine ya Giheta asanzwe avukamo urongoye itokanizo ry'amakuru iwacu Kaburahe Antoine akaba anegura iyo ngendo y'ugwaruka rw'imbonera kure makuru wa jana politike nawo abakenyezi nabigeme biyemeje guhanira amahoro n'umutekano mu Burundi baranegura ko umufasha w'umuhuza mu matati y'abarundi beje mu kampa yongewe ikiringo mu gihe imyaka ibiri iheze atakintu kiboneka arerekana mu guhuza abarundi Jospin Nduwimana ari mu ngabwe bw'ijuma kuri micro Edi Claude Naze mukanya nidonito
Ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 473 244.
Tashe kwa ikaze midoni dojano makuru yacu tuyahere muri politike aho no musi ariho kibazo cy'u Burundi cyasubira kwigwa mu nama ya ONU jejwe umutekano ku isi ku cicaro cha ONU in New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuserukwizi adasanzwe umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi Michel Kafando akabariwe yahawe ijambo kugira ashikirize icekeranyo cyaho u Burundi bugeze hano muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Valerie Mucho ndaguhaye mwiriwe
ndakora mu kije de Claude
uhojeje gukurikirana ijambo Michel Kafando yashikirije imbere y'inama ya ONU ijeje umutekano ku isi uwo ducira ku mayange ico Michel Kafando yashikirije
ego ahanini Michel Kafando yamenyesheje nkuko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yabimenyesheje mu cegeranyo aherutse gushikiriza inama ya ONU ijeje umutekano ku isi avuga yuko amasezerano yarusha yatumye amahoro agaruka mu Burundi muri no myaka 15 iheze yuko ariko agira hungabanye kwera ibyizo ngiro rishasha ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza buriko burashaka gushira mu ngiro mu minsi y'imbere ati ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ririho ubu kuva mu 2005 ribuza ko hogira amategeko yoza ahindura aza ahungabanya ubumwe bw'abarundi no gusenyera ku muguzi umwe kw'abarundi Michel Kafando rero akaba yamenyesheje kandi ko ishyira hamwe rya Afrika y'ubuseruko ubumwe bwa Afrika ubumwe bwa Buraya na ONU bose hamwe bategerezwa gukingira amasezerano y'Arusha ati biharuro ati amateka mwamwe ari mu masezerano y'Arusha nk'ibyerekeye biharuro bifatiye ku bwoko kunganisha ibitsina ibyerekeye amateka aranga intwaro ibereye ugusabikanya ubutegetsi n'andi mateka ko asanzwe ari mu bwizwa shingiro ry'ubu byakuwe mu mategeko y'ibwizwa shingiro rishasha Petero Nkurunziza ashaka gushira mu ngiro muri rusama uno mwaka Michel Kafando yongeye arasaba ko ibiganiro bihuza abarundi biriko bitunganywa n'ishyirahamwe rya Afrika y'ubuseruko byo bandanya ariko amashyirahamwe nk'iry'ubumwe bwa Afrika na ONU bagafasha ibihugu bya kano karere mu buryo cyane cyane kugira ibiganiro bigira ico bishitseko
Eko mukanya makuru cyabandaniriza mu gisata cy'umutekano.
Keneye kumenya makuru y'imvaho. Umviriza radio Inzamba agateka kawe
ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tuandanya na makuru tuategure kwa shikiriza makuru ajanye n'umutekano nabwiye mu ntango za makuru ari umuntu yishwe arashwe mu gatondo ko kuri wa mbere ubwo bwicanye bukaba bwabereye ku mutumba wa Mutoyi aho bita kwijabe muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega uwo yishwe akabazwi ku izina rya Ngenzi Evariste akabari n'umunyamabanga w'umugambwe SNDD FDD ku mutumba mu matoho zakozwe ni Polisi cy'u Burundi abasirikare babiri nibo bafashwe bakaba baciye bajanwa muri parke ikukira Senare yo mu ntara ya Gitega mu kurindira ko bacirwa urubanza rw'ikibiriraho idonido na mugenzi wacu Prosper Nzisabira
Evariste Ngenzi yarashwe n'abasirikare babiri mu bucagucagu bwo kuri uyu wa mbere akaba yaciye acikana mu nyuma yaho arasiwa masasu 15 nkuko byashikirijwe n'abajejwe intwaro ku rwego go hasi ubwo bwicanyi bwabereye ku kabari batazira Jabe kari ku mutumba Mutoyi komine Bugendana mu ntara ya Gitega icatumye haba ubwo bwicanyi kikaba kitamenyekanye abagirizwa ubwo bwicanyi Ajida Janvier ndabahagamye na Caporal Chef Jonas Wimbabazi bafadikanije icyo kibi baciye bahagarikwa bongera bakwa ibigwanisho n'urongoye intara ya kabiri ya gisirikare Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye abicishije mu kinyamakuru ikiriho yavuze ko baciye babatwara kuri parke y'igihugu igitega mu kurindira yuko babacira urubanza rw'ikibiriraho tubamenyeshe ko muhise Evariste Ngenzi yari umunyamabanga umugambwe SNDD FDD ku mutumba Mutoyi
Prosper Nzisabira ngo kubona rero bace bihuta gukurikirana abakoze ico caha ngo ntivyari bibi ariko ngo harimwo kamwana wa mama mu guca imanza mu butungane bw'u Burundi ivyo bivugwa n'umushinga wa manza Gustave Nyonzima kubwiwe ngo biribonekeza yuko ubutungane butigenga aho bihutira gutunganiriza abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa abatuvuga rumwe na leta amadosiye yabo akaba adindira kurikira umushinga wa manza Gustave Ave Nyonzima
ubamenyesha bwa mbere na mbere ko abo basirikare babiri bishe uwo munywari w'umugambwe ariko ubutegetsi Mutoyi bakamurasa bose amasasu menshi cyane arenga 15 ibyo bakoze ni ibintu byabonywe na bose hariho nabaje kubivuga ku buryo n'urubanza gukibiriraho ruba dukwiye ko ruba kuri ibyo bintu biba byabaye nk'uko kuko baba barabonye biba bigaragara cyane ibisanzwe rero ku rubanza gukibiriraho goba ruranategekanijwe n'igitabo kigenda imanza z'ivyaha n'ingeneza amatasi zitohozwa ariko rero ico umuntu ariko araraba nuko abasirikare nkaru hahereye ku magrade ya capitaine gushika umanuka kuri katora basanzwe hariho sentare iba yabo ariko yita conseil de guerre iri mu gisoda ibashira urwo rubanza iyo batarushinye bakunguruza muco bita kuru militaire rero turagene baciye baruca urwo rubanza rugacibwa na sentare nkuru y'igitega ariyo tribunal de grande instance turabona ko kwaragahaza ariko byari ku ikindi cyanyuma rero nacyo twovuga nuko iyo ubonye imanza nk'izo zibaye ari umuntu ariko ubutegetsi yishwe canke yiciwe yacyokorewe ikibi imanza ziranyaruka bakazikora bitonze ku buryo babikora neza gusumba nk'uko haba hahishwe uwundi muntu atavuga rumwe na leta ari nk'umwe imigambwe itavuga rumwe na leta canke abantu batemera ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu iyo ari bo bakorewe ikibi n'izo mbonerakure n'abari ku butegetsi ziranatungwa n'imanza zabo zikabindizwa muri ayo masenta rero tukabona ko batabafata bose ku rugero rumwe
umushinga wa manza Gustave Niyonzima makuru ajanye n'umutekano kandi kuri w'imana mu masaha ya saa mbiri n'igice z'ijoro umupolisi arimo ajejwe gukingira abanyagihugu waze ku izina rya Severin Masabire yarishe mugenzi we amurashe Severin Masabire akaba asanzwe aba ku murwa mukuru w'intara ya Karusi aho yatanguye kurasisha inkoho y'akazi igihe yari mu nzu iwe bivuye ku kaboregwe nk'uko amakuru ava ngaho ikarusi abivuga umugore wiwe n'ababanyi baciye batabaza igipolisi amasasu uyo yariko ararasa akaba yaciye ahitana umwe mu bapolisi bari baje gutabara uwo yishwe akaba yitwa Ntungwana Renovato akaba yacikaniye ku bitaro vyaho ikarusi nyarukora ubwo bwicanyi Severin Masabire akaba yaciye akura meza asize inkoho yiwe radio inzamba gateka kawe turabandanya n'amakuru twabategura yaguye mu gisata cy'umutekano hari grenade yaraye itewe mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura mu ijoro ryakeye akaba akomeretse abantu batari bake iyo grenade ikaba yatewe kuri station iri ku ibarabara rya 15 muri zone ya Cibitoke inkuru zivangaho mu Cibitoke zemeza ko hakomeretse abantu umunani harimo umwe yababaye cyane mu gihe igipolisi cyo cemeza ko hakomeretse abantu batatu igipolisi kaba cyace kizinduka gusaka muri iyo zone ya Cibitoke isa kwa bamwe mu bahaba bavuga ko batashimishijwe n'ingene ryakozwe Francine Kanyange
ngene igipolisi cigenjeje muri ico gikorwa cyo gusaka imihana yegereye station yatewe ko grenade bamwe mu bahaba bavuga ko byatumye bagira ubwoba kuko ivyabaye igihe hariko hari yamirizwa ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza bigira bisubire aho igipolisi kitahengeshanya kwitwaza ndera abo cita abagizi ba nabi kigakubagura abanyagihugu mbere no kwishwa bakishwa uyaba mu Cibitoke akavuga ko abajejwe umutekano banasaba amahera mu mihana imwe bagiye gusaka
basaba amakaye n'impangu amakaye asinyamwa shefu do kace akasinyamwa na nyumba kumi n'umukuru w'umuryango rero basanze hari n'umwatasi n'aho hafi imbere y'ikina cy'umwana w'uruyoya pembe baca batwara akaranga muntu uwo mukuru w'umuryango hanyuma bakaca bongera bakatwara n'iyo kaye bavuga ngo arabitora kwikwizomba ariko urose ibihumbi bingahe wumva basaba ngo none nkaca wibwira ngo tumuze nabi ngahe yumva rero urosayo yacatanga aca amusubiza ikaye
abatari bake mu bari bafashwe muri iryo sakwa barekuwe hakaba hari abemeza ko babanje no gutanga igiturire nayo umusore yafatiwe kuri uyu w'Imana hafi yahatewe grenade yari akiri mu minwe y'igipolisi kuri uyu wa mbere
Francine Kanyange urakenuye mu kanyamakuru cy'abandaniriza ku mutekano w'abamenyesha makuru mu Burundi
ukaba wifuza kugira icyo ushikirije twandikire kuri numero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 31 638 473
umunyesha makuru kinyamakuru iwacu yarakubiswe arashaya harejo ku munsi w'Imana hariya mu giheta mu ntara ya Gitega amakuru dukesha baraho bavuga ko Desire Sindihebura yakubiswe n'umugwi w'ugwaruka rw'imbonera kure ivyo kavyabaye bikoze mu nkovu abakozi bico kinyamakuru iwacu aho n'ubu bacibuka mugenzi wabo Jean Bigirimana n'ubataramenya irengero giwe Antoine Kaburahe arongoye ico kinyamakuru iwacu akaba anegura iyo nyifato yo kuburabuza abamenyesha makuru kurikira Antoine Kaburahe arongoye kinyamakuru iwacu
toko abira kusaha kuko ibura yakurishwe igitega heka tukaba rero ubu turi ko turatohoza abamenyesha makuru iwacu baduze mu giheta kutohoza kugira tukiza nkabanye byagenze hanyuma kandi na Desire Sindihebura nabo nyene yayituye igipolisi kuko barakubise baramubabaza arakomereka ubu rero turarigiriye icyo igipolisi kizotugishura hanyuma kandi natwe ibyo tutohoreza turabimenya tubikeshe ibyo twashoboye kumenya iyo umumenyeshamakuru agikigorane muri iwacu cyangwa umumenyeshamakuru ibintu bimaze kuko bisanzwe kugesha amakuru kujya gihugu nk'abandi afite uburenganzira bwo gihugu kuvuga ruguru gukora akazi kiwe ibyo rero bafitikanije ubuzima ibyo bitubabaza kandi bigiye kwihatangira gusanzwe kugira ngo komeze yuko hariho n'uwundi yaberewe nabi mbere gushuka mu tukazi irengero ryiwe Jean Bigirimana Imana yarakize rero Desire Sindihebura iho naho yakomeretse ibintu rero tuteye ibyatsi byo kuhohotera abashyitsi makuru tukaba twizeye ko polisi ihita ishyira ku bivuze ko amanatwe kandi amatohoza yacu twaheza kuyagira tuzovuga
Antoine Kaburahe umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu muradutunga kuri utwo tunenge turi mu ijwi ryo ku murongo wa telefone amakuru ajanye n'umutekano kandi imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa no gwaruka gw'imbonera kure kwegamiye umugambwe CNDD-FDD iravugwa mu ntara ya Mwaro ibite amakenga abanyagihugu ariko rero urongo uyu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro avuga ko ari kinyoma camba y'ubusa aho avuga ko iyo ntara yamye irangwa z'umutekano no mu bihe by'amagume yagiye araba mu Burundi kurikira inkuru ya mugenzi wacu Odas Nimbona.
Izo ndirimbo mwumva nizo gwaruka gw'imbonera kure ku mutumba wa Kibungere komine Nyabihanga ni mu ntara ya Mwaro. Nkuko bishikirizwa numwe mubaba kuri uwo mutumba, iyo myimenyerezo ikogwa ku minsi ya gatandatu no kuyimana bambaye impunzu z'umugambwe uri ku butegetsi n'impunzu zisanzwe.
Yamyimenyerezo igegwa ku munsi wa gatandatu kuva isaha z'umugoroba
Iyo myimenyerezo iba ihagarikiwe n'abategetsi hamwe n'utwara umugambi CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro. Ariko rero Zakaria ntirandekura arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Mwaro arabihakana akavuga ko intara ya Mwaro yamye itekanye no mu magume yagiye arakurikirana.
Basi iyo nkuru ni mu yima icyo kintu niwe ndacumbanye ahubwo nibaza ko ababifuza kuvuga nabi igihugu icyo kintu genda guhakaneye kabisa. Nta kihari oya imbonera kure zo nyimenyezo kugira ibyo bintu nibibaho. Edayeri intara ya Mwaro murayizi n'ubujyagari bwose bwagiye buraba mu gihugu ko ari intara ya mbere yamitekanye.
Odas Nimbona akaba yatorokanije ayo makuru. Abantu banyuruzwa bagera kuri bane baranyurujwe muri kuno kwezi kwa kabiri mu mihingo itandukanye y'igihugu. Inshuti zabo zikavuga ko iryo nyuruzwa rikogwa n'abakora mu rwego rw'iperereza mu mashyirahamwe yaranira agateka akazi na muntu bagatangazwa n'uko tamatoza yigira akogwa mu butungane abavyagirizwa ngo bamenyekane bongere bahanwe. Emmanuel Ndayishimiye.
Ive itangiteka umusore w'imyaka 30 aba kumusaga yanyurujwe n'abantu bataramenyekana ku kiraro cy'uruzi muha mu gisagara cya Bujumbura ahagarikwa n'abantu bari mu modokari kwa gatandatu uheze. Abiwe n'ubu ntibazi irengero ryiwe. Tade Mbarushimana wo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke yaranyurujwe n'abakozi bo mu biro by'iperereza igerekezo ya 18 Ruhuma. Ababibonye bavuga ko anakreye bikora Imana n'undi batazira amabulo bakorera iperereza aribo bagiye kurondera Tade Mbarushimana hakorera akazi kuyangayanga ku isoko yo mu Rugombo. Kuva icyo gihe umuryango warakubitiye mu busho bwose bwo muri iyo ntara baramubura. Abantu bataramenyekana baranyuruje abagore babiri Eme Nshuti na Rehema Kaneza mu gisagara cya Bujumbura igenekerezo rya 8 Ruhuma ku mugoroba batashe bavuye aho bakorera muri Sanodo kwa Fire. Abantu bataramenyekana kandi baranyuruje uwitwa Pascal Bigirimana wo muri zone ya Musaga. Itariki 10 ukwezi kwa Ruhuma nyene umuryango wiwe uvuga ko Pascal Bigirimana yahagaritswe atari kure y'urugo rwiwe n'umukukuru cye mu gipolisi cy'u Burundi. Amashyirahamwe aranira agati akazi na muntu akababazwa n'uko atamatohoza yigeze akogwa n'urwego rwa parike kugira abanyuruje abo bantu bose
bamenyekane bongere bahanwe.
Emmanuel ndashimiye urakenuye umukorajane n'ubutungane urubanza rw'abanywanyu batatu baserukira shiramwe parcel mu ntara ya Muramvya kwasubiye kunguruzwa ije bikavugwa na Faustin Ndikumana arongoye parcel aho avuga ko insiguro yatanzwe ari uko umwe mu bari gusasa muri iyo sentare agwaye. Faustin Ndikumana kamenyesha ko bahaye isango yo mu ndwi zibiri ziri imbere kuri kiraho Faustin Ndikumana umuyobozi nshingwa bikogwa uwishiramwe parcel.
Tanzwe uno musi twatangaye kubona urubanza rutasomwe hanyuma dushitse batugira bati bwaze gusoma kubera hariho umwe mu bagize abacamanza ico bita siege kuyagwaye hama ngo seje tashobye gukorana ibyo twatangiye kumenya ngo babugira kabiri bwa mbere rwabasubiye warasashe mu ntayi cese umwe aravamwe urasora urasasa mu ntayi cese baraduha isango y'uno munsi none usungu yagwaye baduha isango y'itariki 12 z'ukwa gatatu ngaburo tweze twaje umushingwa manza wacu tugira ati tipo nyimba ivyo yuko umuntu yaba yagwaye nti ntakundi birarekwe n'amategeko y'umuntu yagwaye uca wigizwayo duha bafite rero umuntu bizibi turizera tuvuga tuti ngira rero ngira ni ukurwara nyene hanyuma kuko hantu zitanga gutera amakenga twere tukibaza yuko twizere ko itariki 12 zoheba rukava mu nzira kandi twizera yuko ukuri kuzoja habona kuko atakintu na kintu twabona baca bagira twe dutekanye turarindire iki ntahe izovuga itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu.
Faustin Ndikumana akavuganye na mugenzi wacu Jean Baptiste Bireha. Radio Nzamba gateka kawe amakuru zako twashikiriza tuyarangirize kuri no nkuru y'umuhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi aho banegura ko umufasha umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa yongewe ikiringo mu gihe bo babona ko igikorwa bamushinze mu kiringo yaramaze atakintu kiboneka yamaze mu gufasha kugira habe ibiganiro biboneka bisubiza abarundi amahoro. Tegamatwi Aline Muzezero ari mu muhari w'abakenyezi nabigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Barundi barundi kazi inama igira ya 19 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko iherutse kurangira. Kimwe mu byo inama yashitseko nuko umwunganizi w'umuhuza mu matati y'abarundi ari Benjamin Mkapa yongewe ikiringo muri ayo mabanga mu gihe twabonye ko imyaka amaze ahuza abarundi atamwimbu yashitseko. Mbega byo babigoye ko umuntu yemera ko yananiwe niyo byo bataragasisishwa rumuri. Mbega nigoba ari uruyeri rwo kugira abajeje ico gikorwa babandanye bareza amaboko. Petero Nkurunziza nawe abandanye inzira yiwe ahubwo mbere bamufashe gutera intambwe ashigaje zo kugaba akaganza igihe cyose yifuza. Ikibazo cy'imunzi ibihumbi amajana n'ubu ziguma ziyongera yamanama aba atacu ashikako kaka mu gace umutima k'abatabariza ababo babuzwe irengero yamatohoza yerekana ububisha bw'ubutegetsi bw'ibujumbura kakagagazo ka Petero Nkurunziza ko guhindura ibwirizwa nshingiro ibyo byose abarongoye ibihugu by'akarere bahisemo kubirenza ko uruho rw'amazi nkaho babwiye abarundi bati genda mwibe ko uko bigenda kose abarundi ntidukwiye kurera amaboko ngo twihebure ducike intege ahubwo duhindure ingendo. Abacu bapfuye bagiye inzima yongo abakorewe ibyamfura mbi abari mu mabohero abataye izabo abo bose batume tugira inkomezisha kandi nta nkeka bitebe bitebuke neza izotinda. Amakuru twumva hirya no hino atwereka ko abigize bakananira abagabo batinda bakeguka na karengo nta mvura idahita ako nakamo gatewe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Nikura ko kamo kumuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turangirije ko amakuru twariko turabashikiriza. Arakoze Jospin Nduwimana ari muhinga bw'ivyuma edikode naze nari kuri mikonda bashimiye gashimira kandi n'abagenzanje bo mu ruganda kumesha amakuru wa radio Inzamba gateka kawa bakoze uko bashobora kugira ngo amakuru ashobore kubashikira. Mugire ijoro ryiza.